Mi wafi se, mi wendiri mbondiri mba. Na dekura, from January to December.
Ibyo benshi birukira Sibi watuma bakira Tuma bakira Biroroshe chane no kuzimira Chane yo Kugeza wemeye Ko Yesu abari wakumurikira
Koko, ubuzima bwawe Imana ubwayo niyo nyine ari inkomoko yabwo kuko byose bikwerekeye nibyo w'amahoro uri kure y'isoko bisaba kwamiza ko aha misi yose kwa muri voma ko aha kubera ko nabari nyoye ko birazi ko bama batotahaye bari ku isoko ariryo ku isoko
sefeshe ubwobo bw'icumbo bace ni ku isoko ry'ubuzima sino kwiganyira datuje nguwe neza
niwe
Aba, soko ya vyose Ndahiriwe cyane ko namurose Aba, soko ya vyose Temba mw'ubuzima bw'Imana zowe Muze, abarushe n'abaremerewe Mumunywe kumubone gushira inyota Abahe, ubuzima bunengesereye Buri hejuru cyane y'ivyo murota
Kristo niwe soko Ivy'ubuzima bivomwako Niwe soko Vyose bikoraniyeko Ibikorwa ukora ntawe ubishobora Niwe wa mufise icumarira abakwizera Uri kibasumba usumba Amasoko yandi nta n'ahandi haba iby'ubuzima atari wawe
Niwe
Zoe, 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 Zoe